kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidèle Yongabo umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingo mu Burundi cyo kimwe n'ahandi zirabamwe ibibazo bitari bike bitandukanye hagati y'abubatse mu bishobora kubaviramwo gutandukana. Amategeko agenga abantu n'imiryango mu Burundi arahari kandi aranditse kuva mu mwaka w'1993. Imvo zo gutandukana zigengwa n'amategeko n'ubusambanyi bw'umwe mu bubatse ukutubahiriza amabanga y'abubatse kumwe mu bubatse guturubika uwo mwubakanye inyifato ityozo uwo mwubakanye no mu gihe umwe mu bubakanye yagiwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we. Ibiharuro by'abahukana byoba bingana gute mu gihe abantu bahukanye n'izihe ngaruka bigira ku bubatse n'abana babo? Amategeko abivuga ku iki? Ibyo tuvuga ko mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Madame Pamela Mubeza yanonosoye ibyereke gutatura amatati akaba haranira agateka kazi na muntu byisanzuye agateka k'abakenyezi ari mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro.
Ibibazo bikuru bikunda kwaduka mu ngo hagati y'abubatse n'ibihe ntangurira kuri Maître David.
Jewe cyane ndakwibanda cyane kuja n'ibyo amategeko, kuko iyo tugeze kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu ukora bagize ikishankiriya bapfa. Ariko hariho ingingo zitandukanije kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana, hanyuma sentare ishobore kubumviriza, ishobore kubahukanisha. Izo ngingo nazo zikaba ari ingingo 158 hamwe n'159 yo mu gitabo cy'amateka agenga abantu n'imiryango, aho imvo zo kwahukana zishika 5. Imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we. Imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu byerekeye amabanga y'abubatse. Imvo ya gatatu kubera amuturubika. Imvo ya kane kubera afise igifato ityoza mugenzi we. Na ya gatanu ni mu gihe umwe mu bubakanye yagiriwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we. Ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye. Ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana. Ibindi nabyo nibaza yuko ibitabijanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane ibyo amategeko yemera y'u Burundi.
Ndavyumva. Madame Pamela, icyo kibazo nyene muri rusangi ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati y'abubatse mu ngo, ntawe bidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bishobora gutuma n'abubakanye bavana n'inkibi.
Murakoze. Jewe si mbere sinahagara ku mategeko, n'ivyo ni kimwe mugabo siyo je nohagarara ko cyane. Jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijanye n'amatati. Uburyo je ico nshampagarara ko ni mbega bizavuki kugira ngo abantu batandukane. Turaje rero mu mico y'Ikirundi, jewe mfata ibintu bitatu bikuru. Bitatu rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco, atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyangwa aba yafashe iyo ngingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo kikaba kijyanye n'ubutunzi. Benshi abakenyezi yaja kubaka atakiwe na kimwe bafise, akaja kubaka n'umuntu we yifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi. Hanyuma icya gatatu bijanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'ikirundi uko imico y'ikirundi n'imigenzo irafise ibyo yemera n'ibyo yanka turaje umukenyezi nyine yigenza mu rugo rero sinzi ko noja en detail donc noja en detail pour expliquer je me dire kuvuga ahanini ibyo bitatu kenshi n'ibyo bituna ko kuvuga ko vugutse noja en detail
yego rakata tuvuga ko uravuze ko icambere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye kuvyerekeye imico mwo bivuga muri make
no kuvuga yuko nk'umwigeme aravuka agakura akubaka avyumvuko umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama kubaka numva ko deja harimo agahazi umukenyezi ntibaba bamwigishije cyangwa umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka umugabo akaramwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake mubana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari chef de la famille defo barabyumva nari akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge byiwe atari umuntu yiyumvira cyangwa afite ubwenge hanyuma umukenyezi yashika mu rugo ugasanga yamari mukiki akijya makiriya kenshi rero biratangura bigatera ingorane hanyuma uwo mugabo kazubona ngo umwishiza agiye mu bandi bantu hanze n'ibyo bigateza izindi ngorane hanyuma navutse kenshi uburyo mubanza kigaruka kuko kirakomeye cyane kuko kirasambura naho kirubaka kikanasambura hanyuma uwo mugabo musanze iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe ni itunga ashize mu matungo yiwe reka ntagakarorera arubatse inzu arayujuje araguze intebe araguze ibitanda araguze n'umuduga hanyuma akavuga tubuje nakwije nkeneye kubaka agace agenda akarondera umukenyezi umugore mukobwa akamushyira mu nzu numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashyira mu nzu yiwe nari nibagiye n'ikindi kintu muribuka yuko umukobwa bamukwa mu Burundi kandi twese turabyemera agaca arondera n'ubwo buryo agenda akamukwa akamuzana muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe nafise statu y'umuntu banganya agaciro umugabo yumva umenga afite agaciro karuta akuwo mukenyezi turazi economiquement ibyo bintu byose bayazanye kigaca gifatana na cya kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu nakuraze nagushimye numva umenga tuzobana ubuzima bwose oya dufata ngo nayegetse kubaka reka nubake icyo kenshi nicyo gice cy'intandaro y'ingorane kuzogera ni hakazogera na cya gihe cy'uko abantu ingo zisambuka kuko deja zero de pa hari kintu kigeze twumvikana
yego tugaruke kuri maitre Nyandide ku bijyanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumuko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko madame Pamela Akravuga nkuko bijanye n'imico abantu batabategura ndibaza no kujanye n'amategeko ko abantu benshi badazineza amategeko ibyategekanya mwo bitubwira
ego murakoze imbere yuko ninjira muri ibyo ngira mbanze jewe ntanga umuco ariho ibyugwa n'imaze iminsi ntanga mu kinyamakuru cyitwa Akeza ngaha mu Burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye batiza gushyira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mutwe mu rugo reka ndavuge n'ingingo ya 122 ababiranye batiza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura icyo gikorwa afatikanije n'uwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo byabo ndabimari neza iyo umugabo atahari canke atabasha gifise umugore acamusubira muri iryo banga bisigura yuko iyo avuze ko umugabo ariwe mukuru mu rugo ntibisigura yuko avuga ibyo yigombeye umugore agaca koma mash oya ari nacyo bituma iyi ngingo ivuga yuko bateza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo ateza gukora ateza kubikora ari uko abanje kubyumvikana n'umugore rero ikishasha kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu muryango utunze ibyo mu mategeko biratomoye neza kuva umunsi babanye ntibasaba gutandukanye n'ibintu n'ubutarinye n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo ya 122 irabitomora neza mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashaka bishyira hamwe bagasangira byose rero jesi nibaza yuko icyo Pamela Mubeza avuze ko ari icy'ukuri nibaza yuko ahubwo biva kutamenya kwa kenye zitanye nuko abagabo abagabo uko kuntu bamaze kwishira nko kumengo abari he bari hejuru y'abakenyezi no bafate ngingo mu rugo je ndibaza yuko ibyo ari ukutamenya nuko utamenya ariko bituma bo bimenyeraho ko umugabo ego niwe ivyo urugo bibazwa ni nka delege basubwe neza ni nka delege mwishure delege so twara abanyeshure delege ni babaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishura so kuvuga ngo delege ashyirwa ku ruhande rwa bose oya bara ninde mushefu mu rugo iyo nica hose ari hose aba hari umuntu abazwa bwa mbere ivyo urugo kugira ngo ntabakajagare rero ibyo uko umugabo ari wabazwa bwa mbere ivyo urugo ntibisigure ko ari we acagaba byose acafata umugore uko yigombenye ari nacyo gituma bashizeho iki gitabo cy'amategeko kigenga gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les VBG violence sur le genre kubera ko ari abantu usanga bagiye badashaka kurenza urugero kuri iki kintu cy'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo agashaka agomba gutwara ibituto byinshi birenze
amategeko agenga abantu n'imiryango na cyane cyane kuri iki kibazo turi ko tuvuga cyabubatse bagirana ibibazo bigashika bakanatandukana ayo mategeko yashyizweho ryari
uyu munsi dukoresha na mwaka w'1993 ubundi bari kongeregeza kuyasubiramo ariko gushyira umunsi cyo tegeko ntiriremezwa haracyakoreshwa iryo tegeko ryo mu 1993 bisigura yuko hariho n'ibintu bitari bike ubundi bitari ku mwanya tugeze ku uyu munsi murabye ukuntu isi iri kirirukanga hariho byinshi usanga byarahindutse ugasanga abana agomba mugiye no kubiraba iri tegeko dufite uyu munsi ugiye kurigereranya n'iryo vuba rya violence basée sur le genre et loi sur les violences basées sur le genre ya bubu usanga hariho ibihano iri tegeko rya bubu biri hejuru mugiye itegeko rya kera naryo usanga umengo bifata umengo n'ibintu bya minenegwe nk'ibintu byo kurenga ibigo mu itegeko rya kera umengo ibintu byo gukina wamengo umugabo aremerewe kurenga ibigo nta na kimwe yemerewe byose ariko mugiye kuraba aya mategeko mashasha bashyizeho ahana amabi afatiye ku bitsina murabona yuko yaje akajije rwose ari nacyo gituma rero mugiye kubiraba usanga iri tegeko riri ko rirategije
ndibuka narize iby'amategeko narize i Burundi iby'amategeko aho bavuga ko amategeko menshi yari yanditse ko zero byari byanditse mu Gifaransa batarabishyira mu Kirundi aho bavuga anecdote cyangwa ibintu byabaye nk'abatama bavuye ruguru baje kwitwara bafise nk'imanza bakaja mu masentare aho ayo mategeko yose yanditse mu Gifaransa muri code bavuga ngo nul ne censé ignorer la loi hariko turavye abantu benshi ngo hagati mu gihugu dufise abantu benshi batize amashuri batazi igifaransa amategeko menshi barakora yashira mu Kirundi barako baragerageza kuya vulgariza kugira ngo abanyagihugu bayamenye nk'aya agenga abantu n'imiryango
ego itegeko rigenga abantu n'imiryango ryarahinduwe mu Kirundi ariko ugiye kuraba handi amategeko atari make by'ukuri usanga abenegihugu babakeneye acari gerahindurwa mu Kirundi ibi rero nkacavuga nti turetse aba batama baruguru muruko muravuga donc batazi igifaransa naba bitwa ngo barize tuba dufise ay Burundi des intellectuels usanga aya mategeko naha bahari batayazi uyu munsi ugasanga umuntu ariko aratangara umunsi agira mariage hari ibyo agiye gusinya yarasinye gusa chariraramira ntiyigeze yihabasi numwete batsi ngo ngafata kanya soma ya mategeko yitonze arayivyeje gusinya ndumubaze agasha yicarira eje kaza gusanuka ari uko bitanguye kuja kumwokera imbere ya sentare ya mategeko atanga kumwokera bariko baravana bariko barapfa ibintu byo kugabura amatungo yabo ingene basangira ibyo amatungo ingene barera abana babo ingene bahindura abana babo ugasanga niho basanutse bikanguye bagiye kuraba ibintu bamaze gutera ku gikumu cyagiye bagira ubugeni urana kenshi umunsi wa gatandatu cyangwa ku wa gatanu usanga bari kumwe n'abahagararira umunsi w'ubugeni pare na marende baza basomera birukanga ati raba rero muca musinyanga hanyarutse mugabo ntibamenye yuko baje gusinya ibintu baje kwishaka gute mu itosi ndavuga uco onye kuko kuja gusinya ibintu nawe utazi nibyo mwavuze ngo nta numwe ateza kubaho amategeko afata yuko uwo ari wese nga muri Burundi azi amategeko nul ne censé ignorer la loi nta numwe yemerewe kuvuga ngo je ntabyo rarinde
ariko ararengwa ko azwi
ico nacyo nyine ndagishikako kuyarenga ko usanga hari abayarenga kubera batayazi ugasanga n'abandi barenga ko n'ubundi ko abayazi ahubwo bagaprofita yuko mugenzi w'abatayazi cyanke ugasanga
abacamanza buryo barabarenganya abacamanza normalu bacurubanza kubyo wasabye ibyo utavuze ukeneye imbere ya Sentare nawe Sentare ibona ko bikenewe niba cyabyiyumvira ngo turave ingene yajarira ngo cyo tumugira nibi 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 urabisaba nico cyuma n'imisi yose Sentare bayejeje bavuga ati usaba iki so zera imborano za usaba iki nico dasabye none usaba ikintu utazi
yego reka Adam Pamela wagira uhavuga ikintu ngaho uhavuga iki
yego icyo nashaka kuvuga kuko turi ko tuvuga mu bisanzwe kuko tuvuga igituma abantu bahukana hanyuma mese yaravuze ngo benshi ntibababaze amategeko reka niyo waba yaza reka ntanga akarorero yumvire mukwezi w'umurundi kazi ariko ndarira itegeko sindi ko ndagiruka ibyo nimero yaryo agiye kwitwara yuko nk'amabanga yabubatse atarangurwa neza cyangwa arangurwa nabi cyangwa ku bwinshi cyangwa ku bukeye sinzi urugero aba yavuze mugabo babimubanganiye yumvira umukenyezi agiye kwitwara nk'icyo kintu kandi ni cause ya divorce biremerwa n'amategeko y'u Burundi wibaza ko yumvirizwa n'abantu bangahe mbeho yo abivugira
mugabo uyu munsi nizingira ntange ku muco kera nibyo byari bitaye isoni ariko uyu munsi ugiye kuraba kuva mu gipolisi barashizeho inzego zijeje gukurikirana mwene ibyaha bifatiye ku mabi akorerwa igitsina ni ukuvuga yuko haba mu gipolisi haba mu masentare n'amasentare yungururizo hose barashizeho abacamanza abapolisi bajejwe ibyo byaha bisigura yuko uyu munsi bitakemeza nk'inkuru bya kera uza kuvuga ko umugabo yaguhohoteye mu rugo yagufashe ku nguvu agusambanya ku nguvu sinzi ko twebwe akamutambanya amufashe ku nguvu kandi babana mu nzu
yamufashe ku nguvu
ego yamufashe ku nguvu mu nzu uyu munsi barabyitwarira bakenze kandi bakabumviriza kera urumva baca bakuvumagura tutututu wa mugore we ntasondiwe urumumarayo wewe uragahabwa ariko uyu munsi kubera izo nzego zagiyeho uyu munsi abakenyezi ni babimenye abakenyezi bahohotewe bagiye muri sentare plito muri mu gipolisi cyangwa muri parike barakigwa neza kandi bakabumviriza hariho ababinonose barabyize bajeje ibyo nyene abamajisitare bajeje le bbg n'abapolisi bajeje ibyo nyene hariya muri napo kandi cyane niho babikora
akantu gato none ico nemeye kuri ico metre David avuze nemeye nuko du profite uyu mwanya kubwira abakenyezi yuko hariho ababumviriza bagiye kwitwara mugabo cyo tutumvikana nuko abakenyezi naho baba bicaye naho batabizi icyo ni kimwe mu gitera mu ngo abantu bahukana icyo kirahari kandi kirazwe ho kadaye kugira ngo nyishuri ikibazo meshe fidele yari yatubatije
ego
ego
madame Pamela imico n'imigenzo cyo no kwita mu France poi ya tradition kubijanye no kubakana hamwe no kuvana ndibaza mu mico ya kera baragerageza gusana sana naho habari ibibazo hagati yabubakanye kuvana wamenga ni kintu giteza iceyi muri famiye mu miryango yabo baba bubakanye mubona ivyo bintu biriko birahinduka ubu canke mu bice byo hagati mu gihugu biraca meze gutyo
ihinduka iri kwiraba ubu nuko abantu bariko baravuga bariko barasemerera uwo ni yo ni ntango yo gukira burya uyimuha ikintu bitanguye kuvugwa cyo gitanguye kuva mu nzira babona abakenyezi bita gukenya abakenyezi ngo bakenyerera ko uko bimeze kose ukenyerera ko nta mukenyezi yemerewe mu bisanzwe bishiki wundi kwaho kana nk'ibibaho bacha kwitinda amazina y'ibitutsi gisubira muhira kigira gute amazina ateye icyeyi umukenyezi rero arakenyerera ko bikazoshika mu makadura twumviriza benshi baragwara ingorane zo mu mutwe abandi bijya bita kuyinga abandi bagakora ibidakogwa mwarumvise abo byashutse bakicana mu ngo bakicana bakagera ku rwego rwo kwicana kandi byari byoroshe amategeko barekurira iyo urugo rutakibitagishoboka kuko ni kimwe navuga tugitahura kubakana nuko jewe na wewe twabyumvikanye tukumva yuko twukwizanira ego mama tugashya ko nako karamata ngewe iyo karamata rero akaramata nako mu isengero ngewe mu mategeko iyo karamata je nta sini baza ko arandaho yanditse rero abantu baca bafata bakavanga iby'amasengero bakavanga imico bakabivanga n'amategeko ari naho tubona rero iyo aho kuvuga ati itegeko ryanze kunda yuko umuntu atumvikana ati ndamusezerere cyangwa nsezerere bagahitamo kwicana kurenga ibigo no guhohoterana mu rugo aho niho jewe mvuga imico niho yari ikwiye rero kuba yafatira la base kugira ngo ihindure ishozi kuko iryo hohoterwa mu ngo ahareza biba byugariye ku mico uko umugore ndetse David ntatatse ko ataza kuvuga umuntu asanzwe ariko kwita umugore wiwe ndashize ko twamugina imbere y'uko umuntu yenterije ngo ababanguranye babanza kubaza ngo ninde bavuze ko umugore wiwe baca bagenza buhoro mubyigiramo nawe ariko aramukomeretsa kure ko baca niya muhohoteye babibona babigenza buhoro buhoro umuntu rero mu mutima akaguma bibikayo abibikayo ndibuka kayo umukenyezi yigeze kuza aramvuga ati jenda mfite ingorane waje aragira guca arankubita aragira uku aragenda ararenga ibigo baca bamubarira ngo mumbe aratanga rasiyo kenyezi ategwa ugenda rero muhira kwica gikora ico kiramaze ngo wihangane ngo twese nuko uwo mukenyezi yaruhiye kuyenga kubera iki kuko iyo mico itamurekuriye kumva yuko amategeko arabimurekurira ntidutandukanya mu isengero mu mategeko no mu mico nibaza yuko kitanguye guhinduka nuko abantu baratanguye kumva yuko umwo hariho amategeko ijya kajya kantu tutwa bashyira kungwa karambata nako mu isengero abakwayo
David ubibona gutyo nawe ko abantu batanguye gusobanukirwa
reka jewe ntange kwishyiga ijanye n'umuco n'icamateka bivuga ko ubundi twe tukiri mu ishuri ariko batwigisha uburenganzira bw'ingo n'imiryango bw'abantu n'imiryango ntibabitwigisha cyo cumi n'andi mateka yose asigaye batwigishije batubwira bati iri tegeko rero mu kurikoresha ni ukugenda buhoro buhoro ikintu cya mbere kije imbere ni ukugira ngo imiryango igume iri hamwe gupreserva yuko amafamiye adatandukana kuko bakubwira bati la famiye ibiri sacre ni ukuvuga mu kintu twabivuga gute umuryango ni ikintu udapfa kurira ko ni ikintu cyubatse rwose ku rwego ruri hejuru rero ngira ntange umuco kuri kico cyo kuvuga ngo cy'imigenzo kugira ngo n'abandi babyumvireho mu kwawukana muzokumva hari undi benshi bakubwira ati basha kwawukana biragoye mbere yaravuze ko atazompana divorce ubwa mbere ngira mbanze nkosore iki kintu ibi byo kuvuga ngo yaranyimye divorce iri jambo ntatasubira kuri bwa barundi nta muntu akwima divorce divorce itangwa na sentare mu gihe zambo natanga zitanu ushoboye kuzerekana ko zabaye ukazana ibyemezo divorce urayironka ni ukuvuga ukwawukana kwawe urakuronka ukidegenya ariko nagira ngarukireho kintu cyitwa umuco no kugomba gukingira imiryango ugiye kuraba urubanza rwo kwawukana ntiruburanishwa cumi n'izindi manza ati gute ubwa mbere kugira ngo urubanza rwo kwawukana rutangure babanza kubaza ati mbega warahamagaye inama y'umuryango kuko ibyo biteganyijwe n'ingingo ijana na mirongo itandatu yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango ivuga ko imbere yo gushingisha urubanza wo gusaba kwawukana uwitwategeza kubanza guhamagaza inama irimo bene kubaka n'inama z'umuryango zabo bombi kugira ngo bagerageze kubuzuriza icyo ni cya mbere icya kabiri naho urubanza ruba rumaze kwakirwa muri sentare babanza kumvirizwa n'umucamanza mu mwiherero umugabo n'umugore kandi n'abavokanye babo baba bafite babanza kubasohora ibyo bikaba biteganyije ingingo z'ijana na mirongo itandatu na kane ivuga ko mu bonano wa mbere umucamanza arumviriza bene kuburana bonyine mu mwiherero n'abafasha kuburana batarimo
yego ntabuciriyemo uravuze ko iyo nama y'umuryango bisabwa ko ibanza kubigiramo uruhara mubona kenshi abitura amasentare nawe usanzwe ufasha muri ibyo bibazo nk'umu avoka ubona abubakanye bagize ibyo bibazo baritura cyane iyo nama y'umuryango imbere y'uko bashika muri sentare
erega ni itegeko utituye inama y'umuryango ngo urubanza rwawe ntabwo baca ntabwo baca ni itegeko banza kubwira ati zane icyegeranyo cy'inama y'umuryango utakizanye ubanza gusubirayo ugahamagara imiryango kugira ngo babanze kwige by'ukuri imvo zigira zitume bawukana nizo twebwe nk'umuryango ntacyo twofasha ntitwabakuru twosanasana bagasubirana rero icyo nagira ntange ko umuco ahubwo kuri iki cy'inama y'umuryango icyo pamela yavuze ni gace imiryango mike uzobona yakoranye umuryango w'umugore n'umuryango w'umugabo bagakorana bashavuga ngo basha ngo kuntu twabibonye ngo rubugesera ngo nibavane ngo ibintu uje nabone ngo byarenze ubwero ni gace cyane ariko rero nagira mvuge ngo naho imiryango yofata icegeranye ivuga ngo twasanze ko bosura kubana icyo cegeranye gitwara gushyira nyine muri sentare sentare ntihagarika guca urubanza ngo kubera ngo imiryango yavuze ngo ntibavane icyo rero niba nibakimenye abubakanye nimba bagahamagara inama y'umuryango ikavuga ngo nimubane ntibisigura yuko bataza guca babana ku nguvu sentare bashyira icyo cegeranyo ni notivuga mu gifaransa ko ari formalite gusa nubwira ngo bakurikiza procedure uko bizagenda sentare irabakira kandi ikabawukanisha mu byo yashoboye gusigura yuko batigishoboye kubana bakabyerekana nta muntu babanisha ari uwundi ku nguvu sentare wapi
madamu Pamela hari ibiharuro biriho ku byerekeye ukutandukana ku bijyanye n'iyi divorce turiko turavuga mu Burundi
ibiharuro rero bihari bica binakwereka yuko icyo ari kibazo ki mu mico n'imigenzo y'ikirundi kitaba kiriyo prioritaire kitaba kitaweho cyane ibiharuro bihari ni ibiharuro bya kera cyane byo mu 2008 ariko twashoboye kureba nk'ibiharuro bimwe byo muri tribunal de residence imwe ya Rujero itwereka ko mu kiringo kitarenze imyaka nk'ibiri tora divorce yaduze cyane bwica umuntu ashobora kwibaza ukuntu kwibaza yuko barundi kazi k'ibintu bavuga fasilima sinabenshi washaka izo divorce baja kuzisaba mbere n'abagiye kuzisaba urazi ko ari imanza zigira zikamara igihe n'igihe n'imyaka n'imyaka zitaracika twakubera akamategeko ahari mvuga kuko petetse n'abazica namone nk'uko metse yigeze kubivuga kare bashobora kuba batazi nabona ayo mategeko cyangwa bakitiranya imico n'amategeko kandi amategeko yanditse bakayarengako kandi kenshi muce yibuka ko ibintu byo kwangukana defo rufatanganye usanga bifatanganye n'ibintu byo bya pavio alimentaire bya garde des enfants ibiki donc harimo urufatanganye rw'ibintu byinshi hakaba harimo n'amartike rero amwamwe umva ko ahohotera erezuma yuko amategeko ntibaza ko ariko arahinduka iyo ntibaza ko article 102 ivuga yuko umukenyezi yangukanye bamuha dere yo kurindira mbere yuko ashobora kubaka urundi rugo ariko umugabo w'icyo kiringo ntaco bamuha sinzi ko icyo onye mwazinare mubizi mugani ni itegeko rya kera hanyuma hakabaho n'ikindi twibuke yuko muri ibyo conseil de famille mu mategeko ariko arakoreshwa aremerera umuryango umwe gutangura uruhushya ko abantu bubakana n'igihe ababyeyi b'umwe baja kubakana baba baritabye imana umuryango umwe ababyeyi b'umwe bashobora gutanga urwo ruhushya nane nk'aho abantu bibaza ko bazopfa bemeye gusinya ngo nimwamukane bikunda uca wumva ko harimo habarimwe agahazi hanyuma jewe nkavuga ni defoi conseil mba ntanga ku bakenyezi babwiye ni kubaka urukundo rw'abantu babiri n'abantu babishaka kubana nta tegeko ryobwije abantu kubana ribaho ntarihari babana kuko babyiyumvamo iyo ubonye rero ko bitagenda neza wo kwitunga utungane mugabo hagacasubira agashyiramo ikindi kintu nongera ko benshi baba ata buryo bafise abakenyezi baja kubaka ata buryo bafise ibyo nibaza ko agasesheshwa rumuri hanyuma agaca avuga ati ninahava nzujaye nicyo kirasi ikindi bifatangana naco barazi ko abakenyezi badatungurana ari busubira iwabo iyo baba banabona bamuha abatwara hehe aja kubarerera kwa se kandi adatora n'atatunga afite urumva harimo urufatangane rw'ibintu ndetse wari utuma abo bakenyezi bibananira kwawukana kandi n'iyo mategeko yoba hari abari kurira kwawukana nibawukana ntibaza kuronka iyo baja donc kumenya amategeko nayo mugabo harakenewe n'ayandi mategeko arushirizaho kugira ngo ashobore gukingira umukenyezi kugira ngo ntagume muri uwo ndafite umutego kuko sosiyete iratega umukenyezi iragutuma kubaka ikakigutuma n'amananiza ari no kukubaka kandi ntikurekurira kwawukana niyo amategeko ndabona ko amategeko amwe amategeko arabivuga niyo urasubira uburenganzira bwo guhagarika iyo ubwo bumwe bwanyu kandi nta isiguha iguha voie de sortie niwahagarika ubwo bumwe ucujahe butari butahe bataha abana babo batwara usanga umukenyezi yagiye kubaka afite imyaka 22 agaca amara imyaka 6 ariko aribaruka hanyuma abo banaca barebesha ikigo atarishinya bafite yaje gusaba pasiteri alimantere bakayimwima urwo rubanza nabwo murazi no gushingisha urubanza bitwara amafaranga donc umukenyezi ugasanga ari muri sekirivisiyo nzi ukuntu kivuga neza mu kirundi mu mitego y'ubutavana ko ituma bya ntako yahukana kandi ariko arahohoterwa binavuga mu byangwara zishe mubona binavuga no kubona ayo ma statistike abantu badashobora gutora fasilima nuko ayo ma izo manza kenshi usanga zitanabutisa kuko umukenyezi acibwa ivutu mu nzira canke acibwa intege mu nzira.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0,
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga, aho turi kumwe na batumire Maître David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko agenga abantu n'imiryango akaba ari Bujumbura mu Burundi. Turi kumwe kandi n'umutumire wacu ari muri Canada mu gisagara cha Ottawa, ni Madame Pamela Ubeza ari mu gisagara cha Ottawa muri Canada. Yanonosoye ivyerekeye ugutatura amatati, umuntu asanzwe haranira agateka ka muntu muri rusangi by'umwihariko agateka k'abakenyezi. Turiko turavuga rero ku kibazo abantu babubatse inyuma yo kwagiranya ibibazo kenshi bishoboka bikabaviramwo ugutandukana kwahukana. Madame wavuze ko harimo inkurikizi zo kuvana bigorana ku bakenyezi cyane cyane kubera inkurikizi za divorce yo abubakanye bavanye, harimo ibyo kugabura amafaranga, harimo ibyerekeye abana, uzobafata ninde, nibyo ngo magaruke ko kubyerekeye amategeko na Maître David. Bigenda gute yo habaye divorce kubijanye n'aba babubakanye n'abana babo?
Murakoze cyane. Jewe hari aho banyitura bambwira ngo batinya kwahukana kubera nkabo n'ukuntu bo cyaba baho ninde n'abana bubaho. Ndabivuge muri rusange kugira ngo n'abandi barafite ikibazo batumvireho. Ingingo ya 186 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango ivuga yuko kwahukana kw'abubatse ni kubuza abana babyaranye kuronka ibintu amategeko abarekurira cyangwa ibyo barekuriwe bivuye mu ndagano zo kwabirana z'ababyeyi babo, ahubwo babironka nk'uko bari nk'uko bahora babironka ababyeyi babo bagumye babana. Aha gisigura yuko umukenyezi ntazoreke guca gusaba kwahukana ngo abana bibadoca baba bamaye bo ngo bacaje mu ibarabara. Oya, ni itegeko si favere sakantu se w'umwana agira ngo akora ngo ndabye neza abana ngo cyangwa ngo nyina wabo ngo yabitsabye buhoro buhoro, ni itegeko kandi sentare irayikorera ko abana igategeka yuko bataza kwiga kuri rya shuri aho arabiga ko kumwe aho aragenda na disco rero imodoka yo ku ishuri agenda ya yindi nyene imodoka yase bakavuga twaro tugira n'imodoka ya papa twaro tugenda gusa twamenye kugenda muri bisi bakamenya ngo amakuru d'histoire donc renforcement bahora barihira tuza kurihwa ingene bahora bambara bakavuga ingene batokwambikwa. Ngisigura yuko umwana ntakeneye kumenya ko papa na mama bavanye, ivyo ntawe keneye kubimenya. Ingingo ya 289 naho irerekana neza yuko haba kuri se cyangwa kuri nyina w'umwana iteka ryo gutunga umwana wiwe nibanga ririho kandi ni itegeko. Ni ukuvuga yuko kandi batuza kubabeshaho ku buryo baba basanzwe bafise. Isigura yuko mu gihe n'ejo bariko baraca imanza kwahukana barabaza umugore cyangwa umugati ubutunzi mwari bufite bungana gute n'ubuwe kugira ngo sentare ibonke ibyikorera ko nibungaruka muri bya bindi nyene. Hari abagore usanga baja mu rugo bagasamara akicara ngaho kamenya ngo umwami kazi yarashitse, ntakeneye kumenya inzu umugabo afise, akeneye kumenya amaparaseri umugabo afise, akeneye kumenya umushahara umugabo ahembwa, nta na kimwe agera imbere ya sentare yabimubajije ati norega madamu mubona ibyo mwari mutunze mufite imiduga ingahe kugira ngo sentare imenye ibibagaburire umushahara w'umugabo wawe n'uwe kugira ngo amenye n'abana batubandanye babaho. Basanga umugore kava ngo namwe mwobiraba nyakubahwa sentare irabiki atabyizi reka ntirota. Rero aha bubanza bakabimenya yuko kwahukana kutabuza kw'abana babandanya babaho neza. Hanyuma ikindi naco kubijanye no kurera abana kandi kenshi usanga inzu bahora babamo adafite nk'inzu imwe umugabo n'umugore barazabanya mu nzu imwe bamaze kuba kimwe muri ico gihe ubwo nyene inzu icibi y'abana umudamu canke umugabo ari bariza abana ni bashaka iguma mu iyo nzu mugabo bagashyira ko neza ko kibwira yuko ayigurisha nukuiba makairira mwabana gushika bagagera mu bigero rero icuko umukenyezi ashatinya kwa ukana ngo nukubera yo cabaho nabi ico nagira ndabakuremwo ubwo bwoba kuko hari n'izindi ngingo z'amategeko ahanyene igenga ingo n'imiryango zerekana yuko umukenyezi mu gihe bibonetse yuko ashoboye kwerekana ko umugabo ari mu makosa agumye ibyo byose yararonse niyo ataba yaratanze ico yari yaremeye gutanga mu kubironka ibyo yari afite byose acabigumya mu gihe atariwe amakosa yaguye ko ya makosa yose atanu twavuga kandi mu gihe adafise mubesha aho bikwiye sentara irashobora gucira uwo bubakanye kumuha uburyo bwo kwitunga canke ibimutunga nimo twatangura tuvuga umugore yarabaye muhira areza abana umugabo akora nawe muri Nations Unies barasaba ngo bahukanye umugore uzoca kuba mayibo mu ibarabaro ya baravuga bati umugore wewe wakora iki ntacyo nakora narera abana okay bagacafata kuri wa mushahara w'umugabo bagacabawukura ko igice bahereza umugore akazobandanya abaho umugabo agashyiraho condition n'iyenda giza mu Kirundi bakavuga bati madamu ni warongorwa ahandi ibi bintu tuba tubisubiramo canke niwaronka akazi nawe gashobora kukubeshaho gashobora gutuma nawe wibeshaho ibyo bamwemereye barashobora kubisubiramo bakabigabanya ni nk'uko umugabo ashobora kwisununura barongera bakabiduza umugore akabandanya abaho neza ibyo rero abadamu bicara babiza abakenyezi babimenye mu Burundi cyane cyane bari kuza baratinye ngo twahukanye ngo tuba tubabamaye ibobo n'abana bacu ngo tuza gutora kwiyarara nk'uko biri abana namwebwe mutuza kubaho nk'uko mwahora mubayeho uburenganzira bwanyu
yego mu gihe abagize ubugeni bateye igikumukundagano yukubaka ataco bavuze mwavuze ko ibintu byose baca babisangira birashika ko hari gihe bashobora kugira kontra no vuga kontra mugihe bateye ico gikumu bakavuga ibyo basosangira n'ibyo batazosangira ko nko mu masosiyete yangaha muri ibi bihugu turimwo by'Uburayi na ngaha Amerika kenshi usanga bashira ibyo bita prenup bagagira iyo kontra imbere kurongorana n'ingene bazosangira amatungo bitekanije gute mu mategeko
ego mu Burundi ico batemera gusa nico bavuga ngo tuzobana imyaka 5 4 2 ariko ikico kugabura amatungo baracemera kuko kenshi gusanga hariho nk'abakenyezi babahukanye barafite abana babiri batatu ugasanga hariho amatungo baronderanye n'uyo mugabo bavanye amatungo yobesheje abana abo babyaranye n'umugabo wa mbere ku buryo agiye kuyateranya n'uyo mugabo wundi mushasha wagiye kubana uca usanga byama byabaye ugasanga uyo mugabo mushasha agiye kuronka n'uwamukuriye kubera aya matungo akuye ku mugabo wa mbere muri ico gihe umukenyezi arasi uburenganzira bwo kuvuga ati jewe ibyo naronse ubwa mbere ibirimwo ahubwo byo tugiye gusangira n'ibyo kuva uyu munsi tugusinya amasezerano yo kubana iby'imbere ntibirimwo n'iby'abana nari narabyaye ni nk'uko mushobora kubana mukavuga bati ukavuga muti ibyo tuzoronka byose bizoba bigabuye ntizoba bivanga nta ivanga mutungo niko babivuga bavuga ati ntisigaye tuvanga amatungo yacu byose birashoboka ariko kubera kwa kutamenya bimwe natangura ndababwira usanga mbogera muri leta civile bakabasomera ngo casinya ngaha weje kubisinya ibyo onyu weje gutera igikumu yuko byose mubisangiye ariko mu gihe mwabivuze hakiri kare ibyo ravyubahiriza bakabyandika bakabika ngaho neje hageze ko mwahukana baharura kuri bya bindi mwaronderanya pana ibyo mwari mufise imbere ibyo birakunda
Madame Pamela kubijanye naho n'uburinganire hagati y'ibitsina ivyo bita mu France l'égalité de l'homme et la femme birashoboka mu ma bihugu vyacu ma societe yacu akurikiza imigenzo niyo mico ya kera aho babona kumbure ivyo bitsina abantu babiri bubakanye igitsina gabo n'igitsina gore batari ku rugero rumwe muhavuga iki kubibereke
kewe ntangure ntangimpanuro ku bantu aba amaze ndaza gushika ku ntangura ntangimpanuro ku batarubaka nta mace ntangimpanuro kubagira kubamaze kubaka parce que numva umenga il est très important cyo ntangura ni abantu bagira ngo bakaze abantu bigitsira gabo hako muzogera mu rugo kwije mupfuye ngo nje nabize nje nabirondeye ni ifoko biga gusinya iyo separation de bien ni batakomereje jime irimo mais c'est d'avoir senti kuri miyo oni ya separation de bien
yego era cyeme
okay bagasinya separation de bien bahama kugira ngo ntihazoze haravamo ikibazo mu nyuma abakobwa nabo n'abana abagomba mu bakina bakinyeze ntabwo ni mwige kubanza kurondera uburyo mbere yo kuja kubaka kuko ibyo bintu babibabwira nk'ibibazo iminsi yose kuzibona umuntu ahetse segondera kirukanga kubaka atakina kimwe afite muramaze kubona no mukozi wo munzu koresha yuko kujya kuragara gutama amafaranga kandi ari je teka wewe nyene mufungura iratera bikakwihita bitakumerera nabi naho iba ari umukenyezi naho umufunda gute kuko nguma kugira ngo impa impa iratera bikabika stress umuntu ariko ubi twige kurondera muje kubaka musimba mutini entreprise apana kuja kubaka wibaza ati umuntu agiye kumpunga niya gutunga zo gutunga nabi cyangwa akufate nabi kubamaze kubakana nawo nibaza yuko uburinganire aho buhagaze ni ku mategeko benshi ntibirabangora gushyira mu mutwe ntituvuga ku buringanire yuko uburinganire ari ugusigura ngo ni igitugu turesha cyangwa ni ibiro tunganya cyangwa se n'ibyo dushobora gutunga bigana oya uburinganire tuvuga ni imbere y'amategeko n'amategeko angingira jewe ndi umukenyezi mu gihe cy'imbanye par exemple mugabo ntazopfa atwaye imbanye cyangwa se n'uburinganire bwatera imbere n'amategeko akingira umugabo mwanya uyu ibyo hanyuma rero nkavuga ni ubwo buringanire jewe naho ndabubaza ni mu bijyanye n'amategeko akarorero urabona ko mu mategeko menshi dufise usanga umukenyezi afite ukuntu akumiriwe cyangwa naho tuco ngo turangane imbere y'amategeko nkavuga ndi kuwamaze kubakana icyo twita uburinganire ni imbere y'amategeko murabona musanga mu mategeko naho aba yanditse ego harimo amategeko amwe amwe adukingira naye ndumva ko dushinyiza by'ukuri mugabo nayo tukanayamenya basi icyo ni kimwe icya kabiri ntituvuga ngo kuringanira ngo ni ukuganya ibitugu cyangwa guterura gusa turimo ibyingana no uburinganire tuvuga ni uburinganire bungingira jewe nk'umukenyezi n'uburinganire bukingira wowe nk'umugabo mugabo twese hamwe nk'abantu amategeko akatwubahiriza de la meme maniere kuko jewe nk'irya ngingo iri kurira abakobwa kubaka adizwita umwa abahungu aventeyeno numva ari akarengane kadasanzwe ni ukuvuga ko umuhungu arafite umwanya wo kurondera umukobwa ntawagira ariko kuko muri uyu mwanya twikoreye tarahinduka bige bakenyezi nimwige kurondera muce kubaka muzi ko ari entreprise muri mu rugo naho mwige kumenya amategeko kwawukana jewe sinavuga ngo ni cyaha ntiyari kuwe n'amategeko ntakurinda kuburezi igufa ukamererwa nabi kuki bayi ndagusezeye hanyuma murakitwaza aya mategeko ahari kugira ngo agukingire tuyakoresha kugira dukorera ni bikibi tuyakoresha kugira ngo ubuzima bwanjye bukingirwe n'ubwo waba bukingirwe ariko ntabwo masubira kwibutsa iri tegeko rero n'ingo n'imiryango ryari rikwiye kuba kompurete n'itegeko rero no gutorana kuko harimo konfiziyo konfiziyo aho ihagaze niyo twakwahukana uza gusanga jewe dutufa umukenyezi akakuca mu ngorane mu bisanzwe ariko jewe nk'uko umuntu avuga ati nabajya twumvise mu gatibitoki naheye baruhira kwicwa yobiheba akajya bike akaryama kare akazorondera mu nyuma hanyuma kikanye n'abana naco nibaza ko mwese murabizi ibirigo baraburana abana bakaruhira bakabamutwara kuko badafite icyo abareresha bagaca bajya kurerwa na mukasi avec toutes les conséquences munsi ibyo byose rero byari bikwiye kuba bifite irindi tegeko riza ku ruhande riza guproteja uwo mukenyezi bishyitse akagukana kuko ni normali yego
Radio Sud America Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo byo mu ngo zabubatse turiko dushimikira cyane cyane ku vyerekeye ukwahukana hagati y'aba basanzwe bubatse imbere y'amategeko uri kumwe na Maître David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko agenga abantu ni miryango ari Bujumbura mu Burundi turi kumwe kandi na Madame Pamela Mubeza yanonose byerekeye gutatura amatati akaba ari umuntu haranira gateka ka muntu by'umwihariko agateka k'abakenyezi ari mu gisagara ca Ottawa mu gihugu ca Canada. Madame Pamela aravuze byerekeye ugutorana aravuze ko ayo mategeko agenga abantu n'imiryango yarakwiye guhabwa ingufu kurushiriza afatanye nayo gutorana kubijyanye n'amategeko mwo tubwira byerekeye gutorana nyene bimeze Maître David ningene ico cyumviro coshigwa mu bikorwa ca Madame Pamela.
Murakoze iyo ni ingorane ikomeye kandi idasanzwe ngaha mu Burundi kuko iryo tegeko ntiririgira ribaho bararikora ko rigakarukira mu nama nshinga mateka rikazunguruka rigasubira mugabo nta munsi riremeza
nukubera iki ntabaciriyemo ntabaciriyemo David Maître David nukubera iki kubera iki rigorana
je nibaza yuko bica bicangana kenshi kuko bavuga bati umukobwa atwaye ibintu byinshi azaba yitwaye mu wundi muryango ugasanga umuryango ntacyo usigaranye bikacha bibi batanga cyangwa bavuga bati umujyango ushobora kubyara abakobwa gusa batanu n'umuhungu umwe murumva yuko bagiye kugabura bakanganya no kuvuga ko bine bya gatanu by'umujyango wari utunze ucugenda iwabo mu yindi miryango ariko twovuga iwabo n'imiryango y'abagabo ugasanga rero niko biravanga vanga ariko birashanga cyane
ariko afashe kumukeza abumuntu ariko numva ko uwo mwanya mete umukobwa abadafashwe nk'umuntu kurugira rumwe n'umuhungu si umuntu wewe n'umuntu ari andeso
naho nyine byacanganiye rero n'uyu munsi iryo tegeko ntirirabaho ariko mu kugabura amatungo y'umuryango ingene bigenda kiretse abavuka n'abatyumvikanye hagati yabo kwa n'imiryango myinshi usanga batiriwe baraca mu masentere bavuga bati twese turabana twavukanye tungana bagaca bagabura ibice bingana bakavana ko bakabana amahoro ubundi ho imigenzo uko babikora bizaje uko bagasanzwe babikora mu masentare hamwe n'umuco ingene babigira bavuga bati amatongo y'umuheto amatongo y'umuheto no kuvuga ayo papa wawe yirondereye n'amaboko yiwe n'amafaranga yiwe papa wanyu niyo matongo bitari muheto muragabura mukanganya naye amatongo y'umuryango amatongo y'umuryango no kuvuga ayo papa wawe yamuye kuri sokuru n'abasokuruza bawe ayo matongo bavuga bati abakobwa bacaronka ko igiseke kwaca usanga rero bavuze igiseke ni ibintu bitanumvikana bigoye no guharira ngo bavuze ibiseke ngo igiseke cyabaye gitonyi sentari iraraba ikaraba ati bone yari amatongo atanu mwe mwabakobwa naho muri icumi turabaha itongo rimwe cyangwa abiri icyo n'igiseke genda mwimenye murumva gushika uyu munsi niko bimeze naho ubundi ho ntateko bavuga ngo bandenganije abasubiye nuko bisanzwe biri bafashe barabyiha amase nta usanga bigomba gusa hose ugenda bavuga ngo n'imigenzo mico n'imigenzo n'imigigwa nuko nyene ntateko rihari
murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
naho ku kibazo cy'ababa bavyaranye abana mbuga batubatse mu buryo buciye mu mategeko igihe bagira ni ibibazo bigenda gute barashaka kwitura amategeko
cyane gose ahubwo ngira mbanze ngaruke ku kibazo pamera ya budi imbere ngo urumva ngo umukenyezi ngo ari imisi bamuha kugira ngo abanze abangire kuba ku rundi rugo ni ukugira ngo bacingire uyu mukenyezi no gucingira ineza y'umwana kikubera iki kuko baharura yuko umwana avutse mu mategeko ubwa mbere avuga yuko umwana asamwe n'umugore yubakanye n'umugabo biciye mu mategeko iyi ni ingingo ya 196 umwana asamwe n'umugore yubakanye n'umugabo biciye mu mategeko niwe bita umwana wo mu nzu se wiwe n'uwo nyine babiranye na nyina bisigura yuko mu gihe bahukanye umugore akatagenda akacira mariage ubwo nyine n'ubundi agacagira ubugeni n'ubundi muntu hacaba kuvangavanga ibintu ejo umugore ngo arakoza kubwira wa mugabo bari kumwe baraye bahukanye ngo uyu mwana yari uwiwawe mu gihe amateka bitomora neza yuko umwana avutse mu mategeko ari umwana avutse hagati y'iminsi 90 na 180 reka nocabanga nkaraba neza itegeko ariko mumenye yuko ikiringo bataka kugira ngo umukenyezi asubire kubaka ni cya kiringo cy'uko kuvagize ubugeni baharura yuko mu minsi 90 mu minsi 180 no kuvuga ugiye kubiraba ni ya mezi 9 umwana avukira niho umwana wasohora ko ari uwase wiwe ingingo ya 198 ndayitoye mu gihe ababiranye bakiri ko barasaba kwahukana kubera ibituma byemewe n'amategeko naho nyene umugabo arashobora kwihakana umwana mu kubimenyesha byonyine iyo yavutse mu minsi irenga amajana atatu kuva umunsi sentare irekuriye ababiranye kuba kubiri urumva iminsi amajana atatu kuvuga ngo umwana avutse inyuma yaho senegati muravanye ko inyuma y'iminsi amajana atatu umwana akacavuka se aramuhakana iyo umwana yavutse munsi y'iminsi ijana na mirongo umunani kuva umunsi sentare ifatiye ingingo ntabanduka yo guhakana kubahukanisha cyangwa kuva umunsi bo nyine bigiriye inama yo gusubirana naho nyene umugabo nayo ashobora kubihakana aravuga ati uravye iminsi ntishika ijana na mirongo umunani imwe nababwira ni ukuvuga rero bavuze ngo umukenzi nabanze arindire kubaka nugira ngo ibi bibazo ntibyaduke babanze biha umwanya baragakwiye umukenyezi atari yibungenze ntashe uza gufatana n'uwundi mugabo ngo ataja gusama inda y'uwundi mugabo ejo bishe bitangura kugira ingaruka mbi ku mwana bamuterekana umengo na kabumbu umengo ni umupira ico rero ndagitanze ku muco hanyuma ikindi kibazo mwari mumbajije ngo mbega birakunda ko umwana mwari mvuze ko umuntu
abubakanye bataciye mu mategeko
n'abana bita b'abasumano abana b'abasumano amategeko arafite icyo abavuga ko kuko aya mategeko cyane cyane arakingira umwana ingingo y'amajana abiri na cumi na kabiri ivuga ko abana b'abasumano n'abadakwije ibitekanije kugira ngo bitwe abana bavutse biciye mu mategeko nyina w'umwana w'umusumano niwe urwandiko rw'amavuko w'umwana ruha ako karanga se w'umwana w'umusumano ni uwo yiyemerera ko ari se cyangwa yabyemejwe n'ingingo ifashwe na sentare bisigura iki ejo cyangwa hirya y'ejo umwigeme ari muhira akabona arasamye inda akabaza uwo baryamanye muri icyo kiringo arafite uburenganzira ubwa mbere abanza kugenda kwandikisha umwana mu gihe se w'umwana amubwiye gutyo agasabyanga ati jewe ntumbaze wowe uruzi kuri umumarayi wampaye nk'uko wahaye abandi byama byabaye aca asimba agenda muri tasi bire agashandika umwana ko ari we nyina na se atazwi kugira ngo umwana barandika mu bitabo by'amategeko y'uko yavutse hanyuma acagenda akitura sentare akerekana ibyemezo y'uko uyo musore ariko aravuga cyangwa umugabo ariko aravuga ariwe baryamanye muri icyo kiringo amutera iyo nda hanyuma kugira ngo sentare ifate ingingo y'uko uyo se w'umwana asica kwandikisha uyu mwana akandikwa iruhande yaba umwana yari yanditswe yuko afite perenko cyangwa se atazwi bagaca bandika ko se w'ukuri muri icyo gihe murumva ko yabiciye muri sentare mugabo urumva yuko amategeko abitegekanya abigeme babyarira mwana ntuzose bicara ngo bazinga amaboko ngo bace bicara ngo umwana uzose yicara arinda kura atazi cyangwa atagira se bemewe n'amategeko naho yoba yamaze gukura arafite uburenganzira bwo kuja kurondera se wiwe ashaka guca kurondera se wiwe imbere y'uko akwita imyaka mirongo ibiri n'umwe canke yakwica imyaka mirongo ibiri n'umwe ni ukuvuga umwaka umwe inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umwe yatebye asa kuca aja kurondera akabaza nyina canke abo mu babanyi nyina igihe aba yarapfuye akabaza ati none jewe mwumva papa ni inde bagashambwira ati shaka makuru twe twumvise yari Jean Paul yari Niyonkuru Jean Paul agaca agenda agaca ashinga urubanza sentare ica imuhamagara uyu muntu avuga yuko ari se wiwe hanyuma bagaca bagerageza kuzana ibyemezo y'uko ari we se w'umwana kenshi murumva no mu migenzo y'ikirundi dukora kubyo imigenzo bavuga yuko se w'umwana amenwa na nyina kuko niwe bazo baryama kenshi biroroha rero mu gihe nyina w'umwana akiriho ashambwira ati se wawe ni uyu uwunyu byagenze ukunukunuku ariko arazi ubuhinga bwa adeni mu Burundi ndi bake bashobora kubigirisha ntibiranagera kure rwose
yego reka dusezerane mbaza akabazo gatoyi madamu Pamela icyo mwuba mwongera ko tutuba twavuze neza kuri iki kibazo nashaka kubaza muri make cyane niba mubona uko ibihe bigenda birahindagurika ko ibintu bizotuma abantu bamenya amategeko yabo na cyane cyane mwari ko muravuga nk'abakenyezi babona uburenganzira bwabo murafite icyizere muri make
nge ndafite icyizere nishimikije ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo gitariki indwi z'ukwa gatandatu 2018 ndafite icyizere cyane kuko ingingo ya 2022 iri clear ivuga neza uko twese tubyifuza ivuga yuko abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi ayo mategeko abakingira umwe nibaza rero ko amategeko yose uko agenda arakurikira yoje aribanda kuri ibyo kandi bakavuga ati bitaravye urukoba ngo kw'igitsina biranditse n'ukuri noir sur blanc ni ingingo ya 2022 rero twari dukwiye kugira ngo tugende turawumva yuko ico namwe mwitakungana icyo ari cyo tugiye tukigendera ko tugihera aha muri ibwiriza shingiro ry'u Burundi yemejwe amategeko agenda arajaho jo ayo yokubakana ayo kwaukana ayo kugira gute tugire turakurikira kuri ibwirizwa shingiro ibaza kubwira umuntu ngo ngimisi ngomajana 3 uharura kufa kuwa mbere ngibiki byari byoroshe sifiye kuko ateste ADN no muno twemwe ibyo bibazo byose ntibisubira kuhaba mugabo haza nk'abimana niza ariko cyo kunaniza umukobwa cyangwa umukenyezi kugira ngo bikunda bihebe kandi murumva ko uko tubivuga kose ico shimangira ko ibi bintu byo kwahukana no kubakana birafatanganye nje na kwinjana no gutorana igituma umwige amaza kwirukanka atabariza ngo nise nise cyangwa ngo umwana mwemere nuko yabijanye no gutorana nuko atafise ahamushira kuko amategeko ntamukingira ngo amuhe uburenganzira bwo kurera umwana wiwe amategeko amusaba yuko ari umuntu w'umugabo amumufasha kumurera kuko niwe abafise icyo ashobora kumuhatorana naho byugariye ni naho ubona abantu baruha bakicana abantu bariha bakemera bagahohoterwa kuko bijanye n'iki kuko amategeko adakwije mu gukingira abakenyezi
murakoze cyane murakoze yari Maître David Dusabe yanonosoye ibyerekeye amategeko agenga abantu n'imiryango akaba ari Bujumbura mu Burundi twakumwe na Madame Pamela Mubeza yanonosoye nawe ibyerekeye gutatura matati akaba anaharanira agateka ka muntu muri rusangi n'agateka k'abakenyezi by'umwihariko akaba ari mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada tubako turavuga ku bibazo hagati y'abubakanye cyane cyane twashimikiye ku kibazo cy'ukwahukana hagati y'abantu baba bubatse n'inkurikizi zabyo ubijanye nabo baba bubakanye n'abana babo n'ikibazo cy'imico uruhara rwabyo muri ibyo byose turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
Radio, ich will ja Amerika, yo, ja, weil ich so yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu